Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika bagiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Miriwe inshuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa abahikaze mu makuru ya kakanya. Guhera mu kwezi gutaha u Rwanda ruzotangura kwifashisha imbwa mu gusuzuma ikiza cha COVID-19.
Icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe, niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatiraho, hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza mu munota umwe iba bahaye ibisubizo.
Uwo ni Dr Sabin Nsanzimana ayobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Petero Buyoya yahoze atwara Burundi asigura ko yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu kibanza cy'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel kugira aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana urubanza rwiwe. Ahandi Ethiopia isaba makungu kutivanga mu matati yugarije intare ya Tigre. Imbere yuko tubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia isaba makungu kutivanga mu matati yugarije intare ya Tigre. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yabivuze asigura ko igihugu ciwe gifise uburenganzira bwo kwigenga mu gushaha amategeko akigenga, gutyo asaba makungu kubahiriza ico yise amategeko mpuzamakungu yo kutivanga mu vy'ibihugu. Mu itangazo yasohoye, Abiy Ahmed yavuze ko leta yiwe ishimira impande zitandukanye zikomeje kwerekana ko zirajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke kibandanya kuvugwa mu ntara ya Tigray. Ariko abandanya avuga ko uko biri kose Ethiopia ifise ubushobozi bwo gutorera umuti iki kibazo atawirinze kuzera kwinze. Abiy Ahmed yamye amakungu mu gihe kiringo cy'amasaha 72 yari yahaye abagize umugambwe TPLF mu mpfunyapfunyo uri ku butegetsi muri iyo ntara ya Tigray ngo babe bamanitse amaboko bagashira ibirwanisho hasi gihe runo munsi mu ijoro ku masaha ya Ethiopia. Indongozi z'uwo mugambwe akakamo ahatuributsa ko zakamiriye kure. Hagati aho umuryango umwe bwa Buraya wagabishije ku ruhande rwayo ko umutekano muke uri mu ntara ya Tigray wamaze kugira ingaruka mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ujejwe ivy'imigenderanire muri uwo muryango ariwe Joseph Borrell yasavye ashimitse ko ingwano ihagarara abakeneye gufashwa bikoroha ko baronswa ifashanyo. Ikibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Tigray ya Ethiopia gitegwa ahanini n'iyo ntara iri muzigize ico gihugu ariko igashaka kwigenga. Kuva caduka haraheze hafi indwi zitatu kimaze guhitana abaharurwa mu majana comora muzabo abarenga 40,000 bahungiye ahanini mu gihugu cha Sudan.
Urakoze Diane. Joe Biden yatowe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi kuwa gatatu arashikiriza ijambo rizagushimikira ku ngingo zibiri, kiza cha virusi ya corona n'iminsi mikuru iheze umwaka. Diane Nini nahazwe yaduteguriye iyi nkuru.
Iryo jambo ni jambo Joe Biden aza kuvuga mu gihe abanyamerika bariko bitegurira guhimbaza ejo aho bukera kwa kane umunsi mukuru w'umuganuro, bimenyerewe ko amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyamerika ahimbariza miryango n'abagenzi. Abatari bake nabo bagakora ingendo zitandukanye basanga abo baryango n'inshuti zabo. Kuri ino nshuro ariko leta yasavye abanyagihugu kwitwararika kuguma mu mihana yabo mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca virusi ya corona. Umurwi wa Joe Biden uri kumufasha mu myiteguro yo gushikira ubutegetsi watangaje ko Biden muri iryo jambo aza kandi gushimikira kubwigoro abanyamerika bariko baragira mu guhangana na COVID-19 muri ino minsi mikuru iheze umwaka, anerekana ko ibi bihe bikomereye isi Amerika izobirengera ifatanye mu nda. Mu ijambo rindi Joe Biden yarayashikirije atangaza abategetsi batandatu bashobora kuzokorana, yashimangiye ko Amerika yiteguriye kongera kuba imboneza mu burongozi bw'amakungu ikareka gukumira basoma mbike bayo mu kugwanira igihagararo n'injunja yamanye. Muri iryo jambo yavuze ko abo bategetsi yatoye niyo baramuka bagiye mu mabanga yabo batazosanasana ibisata vy'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu hamwe n'umutekano wacu gusa, ahubwo nyabuna bazobigira bishasha. Aha akaba yabivuze asa nk'unebagura icivugo kiri mu vyaranze imyaka 4 y'uburongozi bwa Perezida Donald Trump cagira kiti Amerika imbere y'ibindi vyose.
ayo yaramwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Petero Buyoya yahoza atwara Burundi asigura ko yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu kibanza cinu bidasanzwe y'umwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel kugira ronke umwanya ukwiye wo gukurikirana urubanza rwiwe. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ibama ku mugihugu ca Mali, Buyoya yavuga ko iyo ngingo ije kwikira urubanza yaciriwe na sentare nta yinyuzwa y'igihugu ciwe. Muri urwo rubanza, Buyoya yakatiwe gufungwa ubuzima bw'ibo bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganda gukwa rya Mekiro Ndadaye, umukuru w'igihugu yamusubiriye ku butegetsi mu mwaka w'1993. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'Idonido.
Uwahoza atwara Burundi Perezida Petero Buyoya amenyesha ko ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga akomeye mu gihugu ca Mali na karere ka Sahel yari yashinzwe n'ubumwe bwa Afrika ari ingingo yafashe abikuye ku mutima. Mu itangazo yashize habona yagize ati: "Ningingo nafashe atanumwe abintegetse kandi mbanje kwiyumvira ku ngaruka zose bijanye." Mu kigano yahaye abamenyesha makuru ari Ibamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali yasiguye igituma. Yagize ati: "Sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel. Ni igikorwa cansaba umwanya munini, ubwitonzi n'ubukerebutsi." Perezida Buyoya yemeje ko agiye kwibanda kuri dosiye y'urubanza rwiwe. Ati: "Ubu nshaka kwigenga mu vyanje, nshira umwanya munene muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho nubundi atazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko no hava ndagakora nabi." Kuri we, ugutanga imihoho na kajyo ko kubaha inzego z'ubumwe bwa Afrika zari zamutumye kuba umuserukizi muri Mali na karere ka Sahel. Urubanza avuga ko agiye guha umwanya munini n'ugwerekeye iganda gugwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu yamusubiriye ku butegetsi mu mwaka w'1993. Muri urwo rubanza, ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi, co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe. Gusa wewe abona ko ari urubanza rwabayemwo amahinyu menshi, gutyo ko ashaka gusubira kwitwara no kunguruza. Agira ati: "Ubutungane ntibyigeze butwemerera kwisigura neza, bwarimye mpusha zo kwinjira mu gihugu abashingwamanza bacu b'abanyamahanga, ndetse n'abari mu gihugu ntibahawe akajyo ko kuraba neza dosiye y'urubanza. Byumvikana ko ubutungane bwashatse kunigira mu menshi uburenganzira bwacu no kuducira urubanza rwa ngondagonde." Abajijwe ko atabwo bafise ko azohava yirukanwa agatwagwa mu Burundi, Buyoya yishuye ati: "Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu ankingira, kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza vyose." Petero Buyoya yibukije ko atari rya mbere afata ingingo nk'iyo yo gusubiza amabanga akomeye, ko yaramaze kubikora mu mwaka w'1993, aho yasubiza ubutegetsi Perezida Ndadaye Melchior yari yatsinze amatora, kandi ko yanabikoze agasubiza ubutegetsi neza mu mwaka w'2003 biciye mu masezerano ya Arusha. Perezida Buyoya yatanze imihoho itariki indwi z'uku kwezi kw'11, yaciye ashikiriza ikete ibiro vya Musa Faki Mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika. Inyuma y'iminsi mike, ibiro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyace bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe. Gusa Perezida Buyoya yemeza ko ubu ataraherekanya amabanga n'uzomusubirira kuko ataragenwa, kandi ko agikora ibikorwa bibayabaye ico yise réserve courante. Umukozi mukuru yahora akorana na Perezida Buyoya yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo ngingo ari nziza kuko igihugu ciwe cari camukuye ko amaboko, kigasaba ubumwe bwa Afrika kumufata no kumurungikira ubutungane bw'ico gihugu. Yongeye koko abategetsi b'u Burundi bari baraciye no ku bandi bakuru b'ibihugu batari bake muri Afrika kugira ngo bagondoze ubumwe bwa Afrika bumutange. Abashingwamanza ba Perezida Buyoya bafata ko ugutanga imihoho kwiwe ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe. Mu kiganiro yatanze, Buyoya ntiyatomoye aho agiye kuja. Yavuze ko ubu agiye kubanza kuruhuka akavyumvira neza. Yamari soko ryacu gize bijana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali, kandi ko yamaze kuburonka, ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye. ku rubuga rwa Twitter umwe mu bahanuzi ba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanditse asaba ko nyabuna perezida Peter Buyoya yorunge kwa mu Burundi agakurikiranwa no butungane. Icyo gihugu cha Mali na karere ka Sahel uwo mugabo yakwije imyaka 71 y'amavuko kuri uyu wa kabiri yarahamaze imyaka 8 ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika. Yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igimikime 1987 gushika muri 1993. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igimikime 1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver. Mu Rwanda guhera mu kwezi gutaha Urwanda ruzotangura kwifashisha imbwa mu gusuzuma ikiza cha COVID-19. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda batangaza ko izo mbwa zizokwifashishwa cyane mu gupima ahantu hahurira abantu benshi. Asumta Kabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba abakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nyatanze komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka w'2019 kugera mu mwaka w'2020 abana basaga 2007 aribo bagejeje ibirego ko basambanirwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2,637 mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bo bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka 3 bagera ku 74. Ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo nabo 40 basambanirizwa ku mashuri mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira mu modoka mu mahoteli no mu nsengero. Seni garagaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iyabasambanijwe bagaterwa inda nkuko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrie uyobora iyi komisiyo nibyagarukaho.
Komisiyo yasanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Twavuze yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane. Akabona umwana ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano rera wasambanyije uyu mwana akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaje gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe. Batunga agatoki mu kuduka kw'ababyeyi mu burere b'abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelagie na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa. Nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga, hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo.
Computer yabaye nk'igikinisho umwana kinisha. Muri kwa kubura umwanya kw'ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontrola gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu?
Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa bakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarugiga Ephraim.
Ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa burundu yego. Ese imyaka 2025 yaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha kugira ngo murabyumva ari nabavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushabura.
Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda.
Turongera turabonana n'irinda ya kabiri, mbimubwiye nyine ambwira inda atariye. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye, wa muntu nyine amvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette yatwe twamusize.
Yari nimbugira icyo kintu
ndayigira cyane, nk'iyo mbonye abandi ba mama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga tereka tere umwana.
Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage, ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana. Iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Abahinga mu vy'agateka kazi na muntu bariga kugene mu Burundi hoshigwaho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya guhohotera agateka kazi na muntu. Bavuga ko igihugu kitarashiraho uwo mugwi ari agahaze gakomeye mu bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ibyo byashikirijwe kuri wa gatatu igitega mu ruganda rw'iminsi itatu ruhuza abajejwe abaseruka inzego zitandukanye harimwo n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri urwo ruganda ruzomara iminsi itatu mu gisagara cya Gitega ruteguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. 60 vinyini muraba arongoye uwo mugwi avuga ko uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku kuboreza igufu umuntu wategerezwa kuba wagiyeho inyuma y'umwaka umwe u Burundi bushize umukono ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya ihohoterwa rifatiye ku kuborezwa igufa.
Twasanze igihugu cy'u Burundi cyarashize umukono ku masezerano mpuzamakungu agwanya ibintu byo guhohotera canke gusinzikariza igufa ikirimwa muntu, ariko dusanga kuva igihugu gishize umukono kuri ayo masezerano mu 2013 ntibwashoboye gukurikiza ayo mategeko mu bijanye no gushyiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya sinzikarizwa ry'ubuzima ku bantu. Kandi amategeko yo yavuga yuko mu mwaka umwe gusa ko uba washitseho muri ico gihugu umugwi wigenga uzoza uragenda kuraba abafunzwe babone ko atanu umwe ariko arasinzikarizwa ubuzima.
60 vinyini muraba avuga ko guteba gushiraho uwo mugwi bishobora kuba vyaturutse kugutamenya canke kumbure kukubura uburyo ari nayo ntumbero umugwarongoye wiyumviriye gutegura urwo ruganda kugira ngo bibutse abajejwe inzego zitandukanye ko bategerezwa gukurikiza ibiba biri mu masezerano mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono.
Kutawushirako bishobora kuba vyavuye nko kutamenya canke kubera uburyo. Nicyo gituma rero twahamagariye inzego zose zitandukanye z'igihugu tubibutse ko bateye umukono kuri ayo masezerano, tubibutse kandi ko biyemeje ko bazoshyiraho uwo mugwi. Turaza kubanza twige ingene imigwi mwene iyo ijaho n'icyo ikora, hanyuma turabe ibihugu bishobora kuba zarashize mu ngiro ayo masezerano mu gushyiraho uwo mugwi, hanyuma turabe ibiri mu Burundi byo dufasha kugira ngo uwo mugwi ujeho nibasubira kugira andi maevaluation babone ko igihugu cy'u Burundi cyateye iyindi ntambwe kije imbere kugira ngo bashireho uwo mugwi.
Warongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ko mu gihe umugwi wo gukurikiranira hafi isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu wojaho vyofasha kugira ngo u Burundi ufatwe nk'igihugu cubahiriza agateka kazi na muntu bibaye ngombwa ukazuraja gusigura uko ibintu bimeze umwanya wose u Burundi bwohamagazwa.
Iyo hakenewe yuko umuntu asigura ibibazo by'igihugu kenshi baca kuri uyu mugwi w'igihugu ugenga ucyaka agateka kazi na muntu. ariko mu gihe hoba hariho uwo wundi mugwi canke hariho inzego ziraba ivya gusinzikariza agace kazi na muntu canke gusinzikaza ubuzima canke igufa ry'umuntu n'ukuvuga ko nuwo mugwi ushobora gutanga raporo yindi iza gusigura ibintu ko biba vyabaye tukavuga tuti rero ivyo byose bigiye hamwe byofasha kugira ngo igihugu gishobore kuza kiratanga umuco mu gihe cyose hagize ivyo bikeka ku gihugu cyacu cy'u Burundi
kubijanye nuko isinzikarizwa rya kiremwa muntu rimeze mu Burundi Sixty Vinyi ni muraba avuga ko ibikunda kwibonekeza mu Burundi biri mu mici ibiri hari umugwi w'ababikora n'umugwi w'abajejwe kwamira ariko ntibabikore
iyo tuvuze guhohotera agateka kazi na muntu biri mu mice ibiri umuce wa mbere nuko umuntu ari mu nzego za leta aba yakoze ikintu gihungabanya agateka kazi na muntu ajejwe canke uwundi wari we wese kuko murazi ko umuntu ari mu nzego abajeje gukingira abene gihugu mu wa kabiri naho ni gihe umuntu ari mu nzego canke ashinzwe amabanga adakoze ivyo yarajejwe gukora muri ico gihe rero mu gihe abajejwe amabohero canke abajejwe intwaro badakingiye bikwiye abo bantu bahohotewe naho nyine turacitaho kuko iba ari guhungabanya agateka zera muntu
kuva mu mwaka 2015 aho hiyamirizwa ikiringo kigira gatatu kuri perezida Nkurunziza Petero ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi vyagiye biremeza ko mu Burundi gusinzikariza ubuzima abatavuga rumwe na leta vyimonogoje ivyo vyegeranyo vyadomurutoke ugwego gwiperereza igipolisi na bamwe mu gwaruka gw'imbonerakure gwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
mu gihugu c'u Burundi habandanya kuvugwa ubwiyongere bw'abana batwarinda batifuje amashirahamwe y'abakinyi ba sinema muri cyo gihugu bishize hamwe kugira ngo bagaragaze bimwe mu bitero cyo kibazo kwiyongera mu ntumbero yo kukironderera inyishu bikiye muri za filme za bamwe mu bagize iryo shirahamwe barimwo Alvera Ndayishimiye wo mu shirahamwe dushire hamwe na Shela Laura Inangoma baganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka maze bamusobanurira uko ico ciyumviro cabajemo tega matwi uko Alvera Ndayishimiye abivuga
munara cyangwa cyane cyane twatangije kuba mu kwezi kwa gatatu baregeranije abajene bashaka 15 turararira hamwe ukuntu aba abigeme bamere ko n'intara yacu na cyane cyane baheba amashure ijyanye no gutwara indazindaro turagaragaza turaraba neza turabona ati turiyumvira hamwe icyo twoshobora gukora turavuga ati utore udukino kugira ngo turabe ko twofashe bagenzi bacu babigenda twarasubiye kugendera amashuri abiri ise kominari cyankuto na ise kominari miyari cyane cyane turatoma amahore umwe twese tuva amahore iriwe amwege mu mwaka kina twarinda abanyeshuri aheba amashuri haba ababyeyi akaba umuhanuzi mukangurira amahoro aza gufasha uwo mukobwa kumuhanura nka benshi abo muri izo nyigisho baragaragaje kubona yuko gutwara inda z'indara ari bibi biratuma uheba amashure bigatuma ugira ubuzima bubi cyane rwose
none mwabonye nk'ishirahamwe ibintu by'amateatre inkino aribwo buryo bworoshe cyane kurusha ubundi buryo kugira ngo mubashikire mubumvishe teatre nizo mwabonye zishobora kubashikira kurushize izindi nzira
ego cyane kubera ko usanga mugiye gukinira ahantu mu mugi w'abantu benshi ari no kwishyura usanga abantu bashyika mu majyana 6 guca amajyana 7 ni uburyo bwiza bwo guca mu kintu hamwe bose bakabyumva neza abantu bose bagasanga bagabanyije ndetse nyine dukuza bazi cyane cyane nk'abubwa bababangamiye umutari w'iki usanga ntwari kabagenye teatre niyo ndetse cyane
kugira ngo mushobore gukina inkino amasuje ivyumviro mubishira hamwe gute n'ivyumviro ishira hamwe riba ryabahaye canke mwebwe nyene nk'aba jeune nimwe muvyiyumvira mukabitegura mukabikina
n'abana baratubwira ati twebwe tugerageze turabe ingorane ziri mu ikomunote tukarabira hamwe ikibazo tubona gihangamiye aba jeune babigeme akariyo dutora ko teme iyo teatre tuzadukima tege dushyira hamwe atubwira ati mwe nimurabire hamwe
ingorane zihari ku bakene baba babigeme kugira ngo abari yo mukorera ko kuko ntiwofata ikintu ngo uze kumuciyumvire kubera abo mwe dushyira hamwe bo ntibaba begereye aho hantu ngo abone imico yaho twegwe nyine twe tuba dusa tubize twe tubyumvi tubiraba tukaraba ku minota ikibazo kiba hanze hamaze gushya dutora tena
none nk'ubu muri iki gihe nk'ungaho mu ntara ya Cankuzo canke n'ahandi izo ntara zegereye iyo ntara yanyu abimwe mu bibazo by'ubuzima bwa misi yose biriko biratuma umwigeme agwa muri cyo kibazo cyo gusama indavyo bari nk'ibihe kenshi turumva ingeso turumva ubukene turumva kumbure n'abandi bavyifuza bavuga bati ndashaka kuvyara umwana ndageze mwebwe aho muherereye ikibazo kenshi kiba gihagaze he
yego yari ngerageje kuraba neza cyane cyane yose ndahubwa mu bintu by'ubukene nk'abanyeshuri cyane cyane nibo ba mbere bakunda gutwara indatsinda bavuga ati jewe kamba tuhuriye n'umuntu wohajya akampa igihumbi ngire kudonga uko ndarambiye kubera abenshi usanga bava mu misozi baza kuba kuri santre usanga bava mu miryango ikenye ntibaronka ko bashobora kubaha ibintu byose bipfuza bagake rero bashima rero kutubaha itorero udufaranga usanga nyine cyane kurema bipfa ku mafaranga ubukene kubera umuntu avuga ati iki na kiriya hari ibintu byose usanga ariko aripfuza ariko adashoboye kuronka gaca avuga ati none ngira uko nyine nta kundi reka ujye ashoboye kuba umuntu ntagace yemera nyine rwose usanga natwaye inda y'indaro
bamwe baravuga bati muri ibi bihe abigeme imisore basigaye baratoye ingeso mbi vyovyo ntibiratangura kwibonekeza aho muherereye ingeso ntiziratangura kuba impamvu umwigeme asaminda yindara
ingeso cyane cyane n'ukuri bintu by'ingeso so vuba ngo umuntu ngo yaramenyereye gusamba yinguza iki ngo ngurimye ngo abigire ingeso benshi barondera iki amafaranga nta kindi kintu gye mbona yatwaye inda usanga hari abashoda abapolisi abamotare bagiye baza baramuhenda ati ngo ndakudepurase cyangwa ndakujyana aha n'aha n'aha ibintu mwe nize nyine ndakugurire akaporoshesi ndakugurire agapfimusi ibintu nk'imbe nyine byo kuvuga ngo ni umuntu yari ikizi ingeso y'uko umwe wese yombwira ati ngo bagaca bagenda prema nje ntabyo mbona kandi kenshi zitwara abanyeshuri bakiri ku ishuri
nk'uko twabibashikirije mu ntango z'iki kiganiro ubu naho tugiye kuganira na Sheila Laura Inangoma umwanditsi kandi akina inkino za teatro mu Burundi kumwe n'umugwi la troupe les enfoirés de Sanoladante zimwe muri izo yazikinye hakurya muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo mu Rwanda mu Buganda mu Budagi Sheila kaze neza mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
dutangwe kibazo cya mbere nk'umuntu amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga ico ubona wafashije canke wakwigishije uyu mwuga nk'umwigeme wo mu Burundi kazi co bari ki
nibaza yuko ikintu cya mbere nshimira uyu mwuga kuri jewe mu myaka maze n'isi ndakora nuko ari cyane cyane kwishyira mu kibanza cy'abandi iyo uri kuyakina ibintu usanga byabawemo n'abandi bantu ukumva ibigumbagumba kubiba ku bandi ukumva wugurukiwe no kumviriza abandi ukugurukirwa ku bibazo biri aho ubaye mu mubano mu gihugu n'ahandi hose mu bindi bihugu by'isi yose icyo ni cyo kintu cya mbere no kunyigisha cyane ku bijyanye n'indangamico yacu mu Kirundi cyangwa ibindi birimi ugasanga uri kuyigira ibintu byinshi bijyanye no kuyaga kuvuga no kubona ibibazo bimwe bimwe biri mu kibano ni kwiyugurura ego
Sheila Laura Inangoma turagushimiye cyane kukanyufasha ku kuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane
ndagushimiye cyane Oriane
njuti muduteze amatwi aha niyo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana radio ijwi rya Amerika hamwe n'abagenzi banje badufashije gutegura aya makuru washize hamwe ni Fasil Gebeyehu amakuru yari ahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikoro ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe